ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya kakanya. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma fatanyije n'abagenzi banjye bari hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo ariko nticyabujije Abarundi gutora abategetsi bazabayobora mu myaka iri imbere. Mu gihugu hose biriwe mu matora ya perezida, abagize inteko ishinga amategeko n'abajyanama ba za komini. Na matora yabaye itumanaho rya internet ryafunzwe mu gihugu hose. Ingaruka ni zihe?
Uno munsi twakoreye hamwe mu cyo twita runani rw'amaradiyo kugira ngo koko dukurikirane ingene biriko biragenda hirya no hino, uko twagiye turabishikiriza ku mwanya uko twagiye turabironka.
Uwo ni Alexandre Niyungeko wahoza kuri ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi. Ahanini amakuru yacu yose yo kuri isaha aribanda ku matora yo mu Burundi yabaye nta banyamakuru b'itangazamakuru mpuzamahanga bayakurikira cyangwa indorerezi mpuzamahanga ziyagenzura. Nari maze kubabwira mu kanya ko uyu munsi twibanda ku matora yo mu Burundi. Abaturage bujuje imyaka yo gutora bitabiriye amatora ya perezida, abadepite n'abajyanama ba za komini. Gusa nta matora yabaye, zimwe mu mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook zose zifunze kuva mu gitondo cya kare. Icyo cyemezo cyabangamiye uburenganzira bw'itangazamakuru. Iyi nkuru ni ya Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Turagezwaho na Desire Hatungimana.
Ku idubu muri komine ya Giheta, aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka, niho yatoreye isaha imwe yo mu gitondo. Muri icyo kibanza hari ibibanza byo gutoreramo bitatu. Abantu bateganijwe kuhatorera ni 1,109 nk'uko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha. Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri icyo kibanza kuko bazindutse. Abo bafise umutima wo konona nabo abasaba kutisamburirako.
Ndabakeza cyane cyane kubona ishaka bafise, benshi bazindutse kandi ariko batora umutekano, nta bantu ariko baronona. Icyo rero ni cyiza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Uno munsi ntihari ko hatora abanyamigambwe, hari ko hatora Abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari Umurundi ariko aratora, atari umunyamugambwe, atari akagwi. Rero iyo ari iby'igihugu yononye abayiyononeye. Nicyo gituma rero nohanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko abayononeye igihugu ciwe nyene. Kandi turizeye neza yuko abafise uwo mutima atari benshi baba bafise nabo.
Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarte yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara, ahubwo Abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru.
Ntabaje wemba nshingiye ku kintu nyamukuru cy'uko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba. Mugabo kuva ubu amatora ari nk'umunsi mukuru, abantu ntibasigire kugira ubwoba. Umenga amatora aje kunyaga bamwe, aje guhezayo abandi. Jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza. Hari umuntu wese azana akanyamuneza azatwenga agira ati ngiye gutora indongozi nziza, ngiye gutora umuntu azeshira imigambi imbere, izo nyubaka, izo nkiteka nkiriye. Rero n'abafite umujinya mu minsi yeze numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa. Ukumva umenga icyo bashira imbere ni gutukana, ni kwandagazanya. Icyo kimireje nkaba nagira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora ni umunsi mukuru.
Amatora ni uwa gatatu yabaye imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp, Facebook na Twitter zugaye mu Burundi. Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'Abarundi ata kibazo, ariko bikaba binyuranye n'ivyo asaba abijejwe kwisubirako.
Bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka. Akamaro kavyo ni uko byadufasha twese gutuma tumana ko makuru Abarundi bakamenya ibiriko nyabo. Ingaruka mbi ni igihe bamwe bayikoresha mu kugira ububi gito, mu guca abarisha bavuga ibitari byo. Icyo byose urumva niho navuze nti uri umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilite akamenya ati ndabiretse kubera iki. Mu gihe rero yibigize kugira ngo agabanye urukurukuru, agabanye ububeshi, agabanye ibyo konona, ni umushigikira. Mugabo mu gihe yaba bigira kugira ngo akubere ubwoba, ibibazo kibaraza kumenya ukuri ntashaka.
Aho yari mu Giheta, Evariste Ndayishimiye akaba yasavye abitoza n'Abarundi gushiraho intaha ishize.
Bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure, hanyuma batubwire ingene vyagenze. Kandi ikindi novuga ni uko umwe wese yovyakira kuko ahani twaje muri sentara aho bakimanza kuko nta sentara nemiraba aho nawe wicira urubanza novuga n'abarundi twese twatora twakira ivyo abarundi bakoze nawe ubumirimwe kuko nico gituma dashaka kuvyaka nawe uburimwe
ngomenya ko aho Evariste yatoreye abaserukire bihugu vya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
urakoze Desire turacyari ku matora yo mu Burundi noneho turebe uko abakandida bose ku mwanya wa president bagiye batora duhereye kuri agatorwa sawishyaka CNL ritavuga rumwe na leta yatoreye ahavuka muri komine Kiremba yo mu ntara ya Ngozi naho Domitien Ndayizeye wigeze kuyobora Burundi we yarahagarariye ihuriro kira Burundi yatoreye mu ntara ya Kayanza Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira
umukandida agatondwa asa aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bamwegereye mu mugambwe no mu bamucungirira ubuzima yatora hitwa Iciri ni muri komine Kiremba intara ya Ngozi aho asanzwe avuka hari nk'isaha zine zirenga gato abamenyesha makuru batanguye kwankigwa n'abaserukira mu Gwiseni ucungira amatora kwinjirana nawe kugira ngo bamufate amafoto n'amasanamu inyuma y'impari zamaze nk'iminota 10 gwasa yavuye avuga ko bitamujyohegeye kubona abamenyesha makuru babuzwa gutangaza ingene yatoye gutyo babona kwemererwa gukora akazi kabo amaze gutora gwasa yahamagariye abanywanyi biwe n'abarundi muri rusangi kwihangana barindira ibiva mu matora Gwasa yavuze ko nibitabashimisha bazo kwitura amasentare ajeje gutatura amatati y'amatora nk'iyubahiriza ibwirizwa shingiro n'izindi
abaduserukira mu biro do vote atandukanye no kuvaba mandate bategerezwa gutahukana ibiganyo by'uko ibintu byagenze kumwe n'umwimbo kuko ivyo nivyo biheza bigafasha iyo umuntu afisa amakenga canya kangunongono nivyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego zibijejwe zirabe ivyabaye hanyuma zigire icyo bishikirije nk'ingingo kugira ngo barenganure uwoba yumva yuko yarengatijwe twebwe rero idusaba abarundi bose nuko botora mu mutekano no mu mahoro ntangere hanyuma tugasaba yuko amajwi boya harura ukwari ntiyagira umuntu yorondera kugira ibintu bitari byo kuko twumva yuko hari abafise intumbero zameze neza bashaka yuko ibyo bipfuza ku mutima ryo byohita aho kuraba iby'abanyagihugu boba bavuze icyo dusaba rero nuko umwe wese yobikora mu ntumbero nziza yukurondera yuko igihugu cyacu kiguma gitikanye
umunsi wose w'amatora nta internet yari hari gutuma tumana ko amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi ntivyakunze agatogwaza yagiriza leta kuba yaciye imirongo ya internet kugira ngo ubusuma bw'amatora bukunde Wahoza twari Burundi Domitien Ndayizeye aserukira runanikira Burundi nabo nyene yatoreye havuka imurago muri komine n'intara ya Kayanza aheje gutora Ndayizeye hamagariye umugwi ucungira amatora sini kwirira ubusuma bw'amatora abarundi nabo bakizera ivya yavuyemwo
kugira ngo ngaruka ya amatora izogende neza bikenewe umugwi ujeje gutegura amatora sini uvyifatamo neza kugira ngo ibiharuro bizova mu bibe ibiharuro yerekana abanyagihugu bashaka biza no gukorera habona abasaba rero nshimitse yuko nk'abajejwe gucungera amatora aba baserukira ndani imigambi inyuranye ko babareka bagakurikira ibiharuro kandi bakabaha ibya byemezo nk'uko bitegekanijwe n'amategeko hanyuma ari nta ishize twese tuyemere
Nuka makuru twaronsa bivuga amatora yaracungerewe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cyose umuvugizi w'igipolisi avuga ko atangorane zikomeye zibonekeje gusa Pierre Nkurikiye avuga ko tunenge twotwo tutabuze
kumuyira naho nyine hari modoka zibiri zibonekeje zifite amakenga zifite numero yo kugomba kongana mu mutekano hanyuma abaje mu mutekano bacha barabyihagarika bazihagaritse baragerageza kuzihagarika imwe irabasiga yindi barayifata basanga kuko yari umuntu yarasinkoho yari yanyegeje mu ikapo biboneka neza ko bari bafite imbere bungana n'umutekano bwa kumuhira ibyo byabaye igihe cy'isaha imwe igitondo hanyuma mu rutana hariho umunywanyi w'umugambwe CNF yaje gutora fida iwe yasanganywe amakarata ane yo gutora kandi ashobora kuba ari ay'ukuri ubu rero yaciye afatwa kugira ngo amatohoza arandaye marongoza aho yayakuye aho ibyo byabaye kuri aho batorera hitwa ingomane ni muri giharo kishitazi birini nusu mukarele kuburaruko na kidasanzwe kirabayo mukarele kuburengero hariho aba mandatere baba umugambwe CNL mu rugari kuga aho batorera bita ku rusumo umwe yafatanye chisa zisatu hariho uwafashwe umuro mugambo inyana kwa kiragenza kumba kuhugira vano awatora awata kutora kumiro
na ndorelezi mwa makungu zigeze zibo nekeza kiretse abaserukira ubuserukizi bw'ibihugu nka Tanzania, Kenya na Nigeria babonetse bacungera amatora atari hake. Amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yoyo yabonetse acungera ayo matora. Ishami mpuzamakungu Croix Rouge ritabara imbabare ryari ryakwiragije indobo n'amazi hirya no hino kugira ngo abaje gutora barinde gukaraba mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Amatora yabaye umunsi nayo umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'ayabajenama b'amakomine. Abashinga amateka bazoba ari 119 bamara ikiringo c'imyaka 5 nayo umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi ikiringo c'imyaka 7. Bitekanijwe ko ibizova mu matora bitangura gutangazwa na Seni mu masaha 48 ari imbere. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Reka Eloge Willy Kaneza akomeza atubwira iby'abandi bakandida bigenga ku mwanya wa perezida. Aranatubwira icyo umukuru w'igihugu perezida Pierre Nkurunziza yavuze amaze gutora. Eloge.
Amakuru y'u Rwanda ryahawe n'abantu bari mu ntara zitandukanye nuko henshi ibiro vyitora vyubugaye ku masaha no kuvuga isaha 10 z'umuhingamo nkuko vyabitekanijwe. Ariko hari uduce tumwe tumwe abari bakiri ku mirongo izo saha bari benshi bangombwa ku mwanya wongerezwa. Mu ntara zitarinke kandi havuzwe umunsi wose abanywanyi b'umugambwe SNL bahagaritswe abankiwe kugenza uburitora hamwe n'abakubiswe. Abahagaritswe hatari hake baciriwe imanza zikibiriraho hamwe zikaba zaraye zikazokomeza kuri uyu wa kane. Eka n'abaserukira bigenga hari aho bafunzwe nko muri Gitega hagati na hagati mu Burundi. Bahejeje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize co babwiye abarundi uhereye kuri Dieudonne Nahimana muto mu myaka kurusha abandi.
Uko vyogenda kose mu gihe c'amatora nuko abarundi n'abarundikazi bose batahura yuko atakintu na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano. Ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu butungane kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe co tuma ari mu rundi akomereka canke mu rundi apfa azira gusa yuko bamwe bemeye canke abandi batemeye ibijanye n'ivyavuye mu matora. Ariko kandi ababifitiye uburenganzira warungitse mu kuduserukira mu mabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Nitwabona rero hari ibitagenze neza naho hari amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe byo batagenze neza kugira ngo ishobore gukosoka. Naho abantu bavuga ati byagenze neza hamwe heze gushibahejeje gushikiriza ingene amatora yagenze twosaba yuko arafise umunezero ubikora mu buryo atawundiye kumva yuko atakaje uburenganzira bwe bwo mu rundi kuko aba abatsinze abandi nabo batashobora gutsinda amatora.
Francis Rohero asanga amatora adakwiye kuba intandaro y'umudugararo.
Ubwa mbere nagomba ko gutora iba umunezero ku bantu ntigisubire kuba umengo ni gihe cy'ubwoba. Uravye ibintu byandikwa ibivugwa umengo Burundi bwagiye mu ngwano. Umenga abantu baragowe umengo hari gihe bakiba. Nashaka rero ko amatora kaba kajyo kakanyamuneza abantu bumve yuko bafise iteka ryo gutora ico bipfuza ikiza kubagirira neza utamengo n'abantu baje kubagirira nabi umengo hari bararigira rigwe. Ica mbere ni ico kigira kabiri insaba abarundi bose ko igihe twagiye gutora bose babigira n'umuhamagaro bumva ko bataje kunezereza naka mugabo biraba ubuzima bwabo bibaza bati mbega mu myaka iza tugiye kubaho gute. Nibaza ko ari ico nipfuza ko abantu bumva nkabanda nashimye ko ahenshi nabonye ko abantu bitavye amatora nkaba nipfuza ko iki gihe kiba gitandukanye n'ibindi bihe byose twaciye.
Ubwo butandukane President Pierre Nkurunziza we yabonye bugica ahejeje gutora imwumba wa ngozi mu buraruka havuka yabwitangaza makuru.
Amatora atandukanye kuvumba zitatu ngo ya mbere amatora yabaye muri kahise n'amatora yabaye animiya kandi mu kuboko kw'abanyamahanga. Ariko amatora no mwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo. Kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ubwizo shingiro Imana isome ikibanza cya mbere muri kahise so kujya bimeze. Kubwira gatatu nuko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga n'uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya.
Aba banyamahanga nabo batashitse ku rubuga ibyariko birahabera byo babikurikiranye. Umwe muri bo batari n'ubusanzwe Mike Pompeo umunyamahangajejwe imigenderano ya Amerika n'ayandi makungu kuri uyu mugoroba mu kiganiro hamenyesha makuru yagize ati
as voters there go to the polls today.
Dushinze igisho Burundi aha batora baroye mu mabiro y'itoro uyu munsi. Ndinginga impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko haba amatora zirinjyane n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi.
right.
Mubihano urwana ivyitezwe vyose president Nkurunziza hica dakekeranya na gato.
Ni foto itari nziza muri kahise ko kwitambika imbere vyabo y'amatora kwa rutamenya. Uwe ndaze neza yuko abundi bigishije uzanyigisho zo bizikana igihugu. Turamaze gutaruka mu cyase muri ngo tukivuza yuko aronse menshi aronse make bikerezo vamwe byinshi ha muntu yamagwa mbere n'isi yose. Uno munsi batera imbere gakunda ejo bigakanga nko guteragira umuntu agiye mu matora byo guteragira. Guteragira uno munsi akimbo mwaka kimbura undi mwaka ugwa gusanga ndiyimbo undi mwaka ateragira gusanga ndiyimbo. Turi mu imenyerezo rero yuko amatora ariko guteragira urali mukimbura cyangwa kalima kalima rima.
Kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuze imigwana y'abahutu n'igisirikare cyakizizwe n'abatutsi mu mwaka wa 2005 ibaye inshuro ya kane butunganya amatora. Ayo uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi 340 by'impunzi ziri hanze y'igihugu. Eroje buri kaneza ijuru rya Amerika.
Urakoze Eloge Willy Kaneza, twisegure ku baduteza amatwi ko tutashoboye kubona Gaston Singimo wa Unana, Leo Singenda Kumana wa Sahwanya Frodebu kubamenyesha aho batoreye n'icyo bavuga ku matora n'ibidukundira mu makuru yacu ataha turabibagezaho. Noneho tujye muri commune Giheta mu ntara ya Gitega, aho Evariste Ndayishimiye umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD yatoreye, naho umukandida wigenga Francis Rohero we yatoreye muri zone ya Musaga. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Kwidubu muri commune ya Giheta, aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka niho yatoreye isaha imwe yo mu gitondo. Muri icyo kibanza hari ibibanza byo gutoreramo bitatu. Abantu bateganijwe kuhatorera ni 1,109 nk'uko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha. Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri icyo kibanza kuko bazindutse. Abo bafise umutima w'ukonona nabo abasaba kutisambulirako.
Ndabakereza cyane cyane kubona ishyaka bafise benshi bazindutse kandi ariko batora umutekano nta bantu ariko baronona. Icyo rero ni cyiza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Uno munsi ntihari kuhatora abanyamigambwe, hari kuhatora abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari umurundi ariko aratora, atari umunyamugambwe, atari akagwi. Rero iyo ari iby'igihugu yononye aba yiyononeye. Nicyo gituma rero nohanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko aba yononeye igihugu ciwe nyene. Kandi turize neza uko abafise umutima atari benshi b'abafise nabo nikuguma tubahanura uko nyene.
Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarte yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara ahubwo abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru.
Nkaba jewe mba nshingiye ku kintu nyamukuru cy'uko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba. Mugabo kuva ubu amatora ari nk'umunsi mukuru, abantu ntibasigire kugira ubwoba. Umenga amatora aje kunyaga bamwe, aje guhezayo abandi. Jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza hamwe. Umuntu wese azana akanyamuneza azatwenga agira ati ngiye gutora indongozi nziza, ngiye gutora umuntu ateshe imigambi imbere izonyubaka izoguteka nkwiriye. Rero naba mfite umujinya mu minsi yeze numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa. Ukumva umenga icyo bashyira imbere ni gutukana, ni kwandagazanya. Icyo kimireje nkaranagira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora ni umunsi mukuru.
Amatora ni wa gatatu yabaye imbuga ngurukanabumenyi za WhatsApp, Facebook na Twitter zugaye mu Burundi. Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'Abarundi ata kibazo, ariko bikaba binyuranye n'ivyo asaba abijejwe kwisubirako.
Bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka. Akamaro kavyo ni uko byadufasha twese gutuma tumana ko makuru abarundi bakamenya ibiriko biraba. Ingaruka mbi ni igihe bamwe bayikoresha mu kugira ubu gito, mu guca abarisha bavuga ibitari byo. Icyo byose urumva iyo navuze nti uwo umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilite akamenya ati ndabiretse kubera iki. Mu gihe rero yibigize kugira ngo agabanye urukurukuru, agabanye ububeshi, agabanye ibyo konona no mushigikira. Mugamugire rero abigira kugira ngo akwere ubwoba, ibazo kibarava kumenya ukuri ntashaka.
Aho yarari mu Giheta, Evariste Ndayishimiye akaba yasabye abitoza n'abarundi gushiraho intaho ishize.
Bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure, hanyuma batubwire ingene vyagenze. Kandi ikindi novuga ni uko umwe wese yovyakira kuko aha ntitwaje muri sentare aho baca imanza, kuko nta sentare nimwe irabaho nawe wicira urubanza. Novuga n'abarundi twese tuyo turatora twakira ivyo abarundi bakoze na wewe ububirimwo, kuko nico gituma udashobora kuvyanka na wewe uburimwo.
Mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaserukira ibihugu vya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Nkuko twababwiye aya matora yabaye mu gihe kuva mu gitondo
umuyoboro wa interneti wari wahagaritswe mu gihugu hose ni igikorwa cyabangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru muri rusange. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kuganira kuri icyo kibazo n'umunyamakuru w'inararibonye Alexandre Niyungeko wahoze akuriye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi.
Mu binyamakuru cyane cyane amaradiyo Nzamba, radiyo Tidika Afrikeni, ijwi ry'abanyagihugu hamwe na televiziyo Renaissance, uno munsi twakoreye hamwe mu cyo twita urunani rw'amaradiyo kugira ngo koko dukurikirane ingene biriko biragenda hirya no hino, uko twagiye turabishikiriza ku mwanya uko twagiye turabironka. Novuga rero ko ingene twagiye turabikora n'ubu tukiriko turabandanya nuko twari dusanzwe dufise abo twikora ko baduha amakuru mu gihugu twagiye turabikora ko naho kenshi bitoroshe turahambira ijambo abahiganwa abo twashoboye kuronka abashoboye kutwitaba twagiye turahambira ijambo abandi bahinga abanonosoye amategeko canke n'abandi bafise ivyumviro baterera na cane cane tugashimikira kandi ku bitari ko biragenda neza.
Muri make mu kurangiza amakuru mwaronse kubagiye gutora nabo mwashoboye kubaza abandi bakurikirana ayo matora babonye muri rusange yabaye gute, babonye abanyagihugu nkabo mwashoboye kuronka inkuru zabo biteze iki kuri ayo matora?
Ikintu kimwe ubona nuko amatora yitabwe n'abantu benshi cyane gusa gushika mbere naho mukanya hariho abariko baravuga ko mu makomine amame nkaza Kinindo abantu bari bakigenda amasaha y'ukugara yageze hariho abantu bari bakigenda baja gutora. Ni ukuvuga yuko urumva ko abantu bari benshi kandi bagiye hakiri kare birerekana neza yuko abarundi banyotewe induka mu gihugu kuko uravye n'abandi twagiye turavugana biraboneka neza yuko haba amatora yabaye 2005 haba yabaye 2010 yabaye 2015 tuyo tuyavuga biraboneka neza ko ico bita mu gifaransa todo participation ni ukuvuga abantu bitavye ari benshi cyane rwose bisigura yuko ari abantu banyotewe rero impinduka ko ibintu byohinduka mu gihugu kuko biraboneka neza ko hariho ibitagenda neza abantu benshi yifuza ko byohinduka.
Murakoze cyane, turabashimiye.
Namwe murakoze.
Tuve mu Burundi ariko noneho twigire hafi y'umupaka wabwo n'u Rwanda ku mupaka wa Ruhwa uhuza Bugasubira uko bwahoze. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yabasuye maze ategura inkuru ikurikira.
Ku munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abajyanama ba komini mu Burundi, ijwi rya Amerika yahisemo kugenderera igice cya Bugarama gihana imbibi n'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa. Kuva imibanire hagati y'ibihugu byombi yadiduka mu 2015, aka ni akarere karanzwemo ibikorwa byo gukaza umutekano mu buryo budasanzwe bitewe no kwikekana ndetse no gushinjanya gushyigikira abahungabanya umutekano haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'urw'u Rwanda. Kuri uyu munsi w'amatora nyirizina nta kidasanzwe ubona cyakozwe muri ibyo bikorwa by'umutekano. Mu kibaya cy'umugezi wa Ruhwa ugabanya ibihugu byombi, abahinzi baramukiye mu bikorwa byabo nk'ibisanzwe. Utereye amaso hakurya ku gice cy'icyo kibaya kibarizwa ku Burundi, naho haragaragara baje mu mirima yabo baba basarura cyangwa se abakora indi mirimo mu mirima yiganjemo ibihingwa by'imboga. Kuva umubano w'ibihugu byombi wazama gatotsi mu 2015, kubafite imirima muri icyo kibaya bari banasanga ngo ubucuti yewe bamwe baranashyingiranwe, igikomeye bashobora gukora ni ugucirana amasiri umwe ari hakurya undi ari hakuno, kugendera nabyo byarahagaze.
Abavandimwe baba bariyo k'imiryango yagiye ishakayo, ababyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo.
Nkanjye niho navukiye ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana. Nubwo nagera ku mugezi imbandi kubona jama yanjye hako yago sinanayihu kuboko ko nyayo kuboko urumva mba nkoze fraction. Ubu ni ukuvuga ngo ngiye ubu hano mu Rwanda natandukanye n'umuryango kuko data ni umunyarwanda ariko mama ni umurundi, manake igisokuru cyanjye kinshi cyo kwa mama kiri Burundi.
Nakuze no mu kayi Burundi naba nca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo, byari ibintu byiza ariko kugeza ubu ngubu tufunze nk'hafi nk'imyaka hagati y'itanu n'irindwi niko nkeka nta muntu n'umwe ujya i Burundi. Naha hakujya uhareba gutya ukuhabona ntawakwibeshya nyine ngo abe yagerayo.
Uretse kuba iri diduka ry'imibanire y'u Rwanda n'u Burundi ryaratangije imiryango n'inyungu zavaga mu bucuruzi bwambukiranya imipaka zarahagaze.
Mbere nyine barezaga bakazana imyaka ino natwe tukajyayo tukabahahira, nabo ibyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara, natwe ibyo dukeneye tukabizana.
Hano twahakoraga amafaranga atimuse amafaranga 2000 ku munsi, ariko ubu ngubu kwa barafunze byahise bihagarara. Ubu ngubu turi hano ku muhanda nta gice tubona ariko bibaye ngombwa kubafungura twibaza ibi twasubira mu bihe bya mbere n'ubundi tukongera tukona konfaranga.
Iyo migenderanire n'ubuhahirane bimaze imyaka itanu bihagaze, bamwe mu baturiye umupaka wa Ruha ku ruhande rw'u Rwanda baragaragaza icyizere ko ishobora kuzahurwa binyuze mu bategetsi bashya batorwa i Burundi.
Icyizere turagifite bitewe n'uko urabona perezida waruriho nta kandidatire yatanze, uwo yasizeho aramutse atowe ashobora kuzaza afite imyumvire itandukanye n'iyura waruriho. Ubwo bikatura byiza kuba badufunga umupaka tukakwambukira kumaranga muntu n'ubundi nka 70% ikize kirahari kabisa.
Kwije nuko wenda uriya yatatanze kandidatire bishoboka ko uriya yajyaho ashobora kuvuga rumwe na Leta y'u Rwanda, wenda abantu imigenda abantu bavuga hano bakagenda i Burundi n'irangamuntu abarundi bakaza hano bagatembera nta kibazo bisubiyeho byaba ari byiza.
Gusaba bagahuriza ku kuba abategetsi b'impande zombi ni ukuvuga u Rwanda n'u Burundi baganira hagashaka uko uyu mubano wazahurwa kuko ibyangiritse ari byinshi.
Cyo mwadufasha nuko mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo nimba ari byo bapfa bakabyorosha kuko rubanda rugufite urahangayitse cyane. Tumeze nkaho dufunze. Sahi nko mu yinsi ya corona ho ni ibibazo bikomeye cyane.
Bibaye bikunze rero ubuyobozi bukadufasha mega muri make bukadukundira. Niyenda kuko twebwe tuba turi hasi ntabwo tuba tuzi impamvu twe tutomoka bikaba ngombwa ko twomoka bya
tukongera nyine tugahuza byaba ari byiza cyane kuko n'abacuruzi benshi bajyaga i Burundi bakazana ibintu.
Nuko bitega amaso Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Amakuru yacu tuyasoreze mu Bufaransa, aho urukiko rw'ubujurire muri icyo gihugu rwasubitse gusuzuma ko umunyemari Felicien Kabuga uherutse gutabwa muri yombi yakoherezwa kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania. Maitre Laurent Bayo wunganira Felicien Kabuga ukekwaho kuba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bifuza ko uwo yunganira yaburanira mu Bufaransa. Inkuru irambuye turagezwaho na Venuste Nshimiyimana.
Kabuga Felicien yitabye urukiko rw'ubujurire urugereko rusuzuma yubahirizwa ry'amategeko y'ubugenzacyaha kugira ngo amenyeshwe ko agomba kujya kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania. Ibi nibyo byari byasabwe n'urwego rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda. Abunganira Felicien Kabuga bagaragarije urukiko ko yagombaga kwitaba nyuma y'iminsi 8 amaze kugezwa imbere y'umushinjacyaha mukuru. Maitre Laurent Mbyerugwa mbere y'uko icyo cyemezo gifatwa batwemereye ko azagaruka ku itariki 27 imbere y'uru rukiko. Urwego rwa ONU rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira ku byaha byakorewe mu Rwanda nirwo rwatanze urupapuro rwo gufata Felicien Kabuga runifuza kumuburanishiriza irahe mu Buholandi, gusa abamwunganira bavuga ko binyuranije n'amategeko. Maitre Laurent Bayo ati twebwe icyo twifuza ni uko aburanishirizwa mu Bufaransa aho kujyanwa Arusha. Ubwo rero tuzahatana kugira ngo ubucamanza bw'Ubufaransa bube ari bwo bucira urubanza Felicien Kabuga. Dufite impamvu nyinshi tuzabereka kandi uko rudashaka kuburanishiriza Kabuga Arusha, ahubwo rurashaka kumujyana irahe kandi ntabwo biteganyijwe mu nyandiko yo kumufata. Maitre Laurent Bayo yakomeje abwira Ijwi rya Amerika ko magingwa ya uko ikibazo gihagaje Kabuga Felicien agomba kuburanishirizwa Arusha, ariko ko abona ko ari nk'aho ubucamanza bw'Ubufaransa bushaka gusunikira iriya dosiye urwego rwa ONU rufite icyicaro irahe mu Buholandi. Ati Ubufaransa nibwemere icyo bushoboye bumuburanishe. Yarangije avuga ko uwo yunganira akwiye guhabwa icyubahiro kigenerwa ikiremwamuntu agafatwa nk'umwere mu gihe ataraburana ngo ahamwe n'icyaha. Nibutse ko Leta y'u Rwanda kimwe namwe mu mashyirahamwe y'Abanyarwanda bumvikanye basaba ko Felicien Kabuga yakoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Urakoze Venuste Nshimiyimana n'abagenzi bacu bakoze uko bashoboye kutugezaho amakuru arebana n'amatora mu Burundi nubwo bitari byoroshye. Nshimiyimana n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Fasil Gabehu ni yegeranije, yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Ijwi ni rya Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.
Hivi sasa ni 8:00 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC.